Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abana bo mwibarabara n'abakuzi basegereza mu gisagara cha Bujumbura barahawe ikiringo cindwi zibiri ngo babe bavuye mu mabarabara bongere bavanure n'iyo ngeso. Tubisanga mu itangazo ryasohotse ku igenekerezo rya 2027 ruheshe uyu mwaka, itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. Imvo zitangwa na Leta y'u Burundi ngo iyo ngeso yo gusega irasubiza inyuma umuco. None iyo ngingo ya Leta yo bikwiye kugira abo bana n'abakuzi basega babihebe? Abaharanira agateka k'abana batanga inyishu izihe? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kabiri mu kakaro 2022. Pia gahungu ni jengina ndakiba shikirite kaze. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda Felix Ngendabanyikwa yamenyesheje ko iyo ngendo yo gusabiriza mu mabarabara itegerezwa gutuzwa, akanagabisha abazobirenga ko bazohanwa hisunzwe amategeko y'igihugu.
Abana bose baba canke biyerereza mu mabarabara hamwe nabo basegerereza ku mabarabara basabwe ko boba bahevye iyo ngeso kandi bavuye mu ibarabara mu kiringo kitarenze indwi zibiri uhereye umunsi itangazo ryaterewe ko umukono. Umuntu wese afise ikibazo icari cyo cyose kimubakiye canke cotuma aja mu ibarabara asabwe kwitura abajejwe intwaro canke abajejwe iterambere ry'ingo n'imiryango kugira ngo nabo bamugire inama y'ingene yo vyifatamwo canke bo mushigikira kuko biri mu bikomeza iyo ngeso.
Igitabo mpanabyaha cy'u Burundi cemejwe mu mwaka w'2017 mu ngingo yacu ya 526 imenyesha ko umuntu wese yakize umwuga ivyo gusegereza canke abitegwa n'ubugaba akaboregwe bigatuma yama ariko arasegereza ahanishwa gushika ku minsi 14 kugeza ku mezi 2 y'ibikorwa by'ingufu hamwe n'amande ava ku mafaranga 5,000 gushika ku 10,000 canke kimwe muri ivyo bihano gusa. Ingingo ya 528 y'ico gitabo nyene itomora ko gukoresha umuntu mu gusega bihanishwa igihano c'imyaka 3 gushika kuri 5 y'ibikorwa by'ingufu n'amande ari hagati y'100,000 n'500,000 canke igihano kimwe muri ivyo. Mu gihe muri ivyo bikorwa hakoreshejwe umwana atarakwiza imyaka, igihano ahanishwa ni imyaka 5 gushika kuri 10 y'ibikorwa by'ingufu n'amande ari hagati y'100,000 n'500,000. Umwe mu baharanira agateka k'abana mu Burundi avuga ko gukoresha amategeko mu guhana abana bo mu ibarabara ataco bishobora gufasha.
Aya mategeko ni amwe mu mategeko mu Burundi atagera mu mategeko mperekeza. Amategeko ubona yuko naho yoba hari ata kinini yoza ahindura kubera nk'umwana wo mu ibarabara umufashe ntibuje kumufunga bakiri umwana naho abari muri sentare ntibuburigire guturumva umwana aguma ari umwana igihugu nta buryo ashobora gifite kigeza kumucungera. Ariko ahanini nta mategeko twovuga gukora amategeko ahana agahaniriza abana kuja mu ibarabara kuko biranagoye kubera ikibazo abana bo mu ibarabara se amategeko ahanini ico usaba ahubwo co usaba imigambi n'itunganyo rya kazoza kuri abo bana.
Kubw'ubu aharanira agateka k'abana yavuganye na mugenzi wacu Emile Nibasumba wo muri RPA inyishu iramani cane cane imigambi yotunganirizwa abo bana bo mu ibarabara abakuze nabo bakoresha abana mu bikorwa vyo gusega bagahanwa.
Ikihari nuko abo bana hobaho itunganywa kuva hajya ku mutumba bakaraba mbega umwana wo kuri uwo mutumba n'igikabuze bwa agume ku ishuri. Inyishu y'umwana kuva mu ibarabara icambere n'uko bari ku ishuri. Inyishu y'umwana kuva mu ibarabara n'uko aba afise icajya. Inyishu y'umwana kuva mu ibarabara n'uko aba afise n'imiburimburi ibice bimwe bimwe vy'ibikenerwa ku bijanye n'agateka k'umwana. Aho turavuganye n'ayo mashure, umwana akagira uburenganzira mu gufungura, umwana akagira uburenganzira mu kunywa amazi, umwana akagira uburenganzira mu kubaho neza, na cane cane umwana akagira uburenganzira kuronka umuryango abamwo. Kandi ikindi naco umwana akagira n'uburenganzira mu bijanye no kuronka uburenganzira bwo kwivuza. Ivyo bintu vyose umwana amaze kubironka nta mwana yogaruka mu ibarabara. Amikindi yacu nuko ari abantu bafashe umwuga wo gusegerezesha abana abo nabo bamategeka akacaza ari amategeko ababaza uwo bafasha akakora ico caha, na cyane cyane bajya abana batagira ingufu usanga bafise indwara cyangwa umwuga butandukanye. Uwo muntu bahagerageza bakamuhana bihashije n'abandi bakabona ko ico caha ari icaha kibi kuko ni icaha kirengera agateka k'umwana.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, Leta y'u Burundi yaratanguje isekeza ryo gukura mu ibarabara no gusubiza mu miryango abana basega muco yise Initiative à résultat rapide IRR mu mfunyafunyo. Ariko naho ibyo bikorwa byagiye birakogwa, abana mu ibarabara baracibonekeza ku bwinshi. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza. Ndabaha isango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro, naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.